Egide na hayo atawe muri yompi ku itariki yandwi y'ukwezi kwa mbere mu mwaka w'2019 yahagaritswe inyuma y'ifoto yiwe yabonetse ku mbuga nkoranyambaga yamwerekana yicaye mu ntebe ya president Pierre Nkurunziza. Iyo foto yari yayifotoje ari ku murwa mukuru w'intara ya Rumonge mu manuko bishe uburengero bw'u Burundi mu mpera z'umwaka w'2018. Uwo mucamanza wa sentare nkuru ya Muha ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura akaba yaranigeze gutwara sentare nkuru yo mu Rumonge yabikoze hahejeje gutunganya ibikorwa by'inama y'ubucamanza Conseil de la magistrature mu Gifaransa. Mu byahavuye yagirizwa harimo gushaka kwihagira amabanga no gucafuza umukuru w'igihugu n'umushikiranganji w'ubutungane. Umushikirizamanza wa Repubulika muri urwo rubanza yahavuye asaba ko urubanza ruja mu ido n'ido, ariko umuburanyi n'abamwunganira basanga hari ingingo zahonyanzwe zituma ico kiringo coba kirabangiriweko. Maitre Gaudien Uwimana amwunganira yabwiye amenyeshamakuru asohotse mu rukiko.
Amateka abirekura nk'ingingo y'ijana 56 akarongo ka mbere yabivuga yuko urubanza udashobora kuza mu ido n'ido mu gihe ikijyanye n'ifungwa ry'agateganyo icyo cya controle de la détention préventive kitarahera. Rero twabyeretse section du premier degré yayereka yuko kuri urubanza nshinzwe kujya mu ido n'ido mu gihe ibijyanye na détention préventive bitarahera. Urubanza rwashyirwa mu mwiherero basasohora ingingo ivuga yuko inzitizi zitwerekanye ata gaciro zifite atari byo. Tumaze kubibona uko twaciye twunguruza rero muri ya deuxième section. Rero uno munsi uri hejuru niho duhejeje kuburana ikijyanye n'izo nzitizi zitwerekanye. Rero sentare igiye kwiga nayo irabe ko by'ukuri izo nzitizi twashyikirije ata shingiro zifite.
Imbere yo kuvyiga igisata cy'iyungururizo ca sentare ntanyuzwa cari categuriye uregwa. Ariko umushikirizamanza wa Repubulika yasavye ko atoburana yidegenza asigura ko ari bituma bifadika yafatiyeko. Niho hasohoka uwundi mutaha ugumiza mu nyororo Egide Nahimana. Umushingwamanza Nduwimana nibi nyene abibonamo ihonyangwa ry'amategeko.
Ingingo y'ijana 55 akarongo kagira gatatu iravuga yuko iyo umuntu ahagaritswe kuri manda ku kintu gishasha canke icyo cyose icyo cyaha bareza kucumviriza ko bakakimubaza ko. Iyo ngingo nyine iravuga yuko umushikirizamanza iyo yumvirije uwo yagizwe icyaha ategereza kumujyana imbere y'umucamanza mu minsi itarenze 15. Or nahayo Egide kuva abaye hayareje ni ukuvuga ahagaritse ubugira kabiri iyo manda yasohowe itariki imwe z'ukwa gatatu 2019 ntiyigeze daboro yumvirizwa ku icyo cyaha ibyo bintu bishatse kandi ntiyigeze ashyirwa imbere y'umucamanza. Amitini naco ni uko ingingo ya 74 y'igitabo nyine kiraba ingi imanza z'ibyaha ziburanishwa nayo nyine iratomora. Iyo uwagirizwa icyaha yarasanzwe afunzwe ntushobora kumuhagarika kandi mu gihe icyaha yagirizwa cyangwa byose biteranije bitarenze imyaka 10. Or Egide ugerageze guteranya ibyaha byose yagiye yagirizwa ni imyaka 8 n'ukwezi kumwe yohanira. Ibyo navuze nyine ni mu gihe yumvirijwe rero mu gihe acumvirije kwese se nayo yuko afunzwe hahonyanga amategeko icyo twita detention arbitraire.
Umucamanza Egide Nduwimana afungiwe mu ibohoro rikuru rya Bujumbura hazwi nka Mpimba. Inyuma y'ukwezi kumwe niho ingingo ya sentare izamenyekana. Roger Wikaneza, Ijwi rya Amerika.